Desire Bukeneza.
Turabara mukije tongera tubani kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abasaseredoti bishengero rya Katolika bakwiye kwamare arabatumwa urukundo mu kwigisha ukuri no kurerekuriranira bafatiye ku bihe bitoroshye igihugu cy'u Burundi caciyemwo. Akamo ka Musenyeri Bonaventure Nahimana umwungeri wa diocese ya Gitega akaba n'urongoye inama y'abepiskopi Katolika y'u Burundi mu birori byo gusozera yubire y'imyaka ijana iheze habonetse abasaseredoti babiri ba mbere mu Burundi. Urunani rw'amashirahamwe y'abadandaza n'amahinguriro mu Burundi CFCB rusaba leta bicishije mu banki nkuru y'igihugu BRB gutunganya gushasha iby'amafaranga mvamakungu kugira abadandaza nabe n'amahinguriro bayaronke byoroshe. Abarongoye urwo runani babisabye kuri uyu wa gatanu Gitega hahimbazwa umunsi wahariwe umutangakori ku nshuro igira cumi. Abanonotsi b'u Burundi mu rukino rwo gusiganwa atletisme ntibararonka impusha bita visa zibemerera kwinjira ku butaka bwa Amerika ahazokinigwa ihiganwa ry'isi mu kwezi kwa mbere ku mwaka uza. Muraza kumva Sylvain Sengiyumva ajeje igisata c'ubuhinga mu ishyirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa. François Akimana ari mu buhinga bw'ivyuma, turabahaye ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Twongere tubahe ikaze murano makuru. Abasaseredoti b'ishengero rya Katolika bahamagarirwa kuba batumwa b'urukundo mu kwigisha abantu kuri no kurerekuriranira bafatiye ku bihe bitoroshye igihugu cy'u Burundi caciyemwo, hamwe no kuba abasuku ba bose cane cane abagowe n'abihebuye. Ni vyashikirijwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana umwungeri wa diocese ya Gitega akaba n'urongoye inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi mu birori byo gusozera yubire y'imyaka ijana iheze habonetse abasaseredoti babiri ba mbere bavuka mu Burundi aribo Patiri Emile Ngendagende na Patiri Patrice Ntidendereza. Musenyeri Bonaventure Nahimana ahanura kandi abasaseredoti kuzigama no kugendera indagano zabo mu kwirinda ibyo batesha ibanga mu bihe bya none, hamwe no kuja inama n'ingingo. Abakristo nabo bakaba basabwa kubana neza n'abasaseredoti mu kububaha no mu kubagamburukira. Ibirori bikaba byabereye ku kirimba cha Bikira Maria ku musozi wa Sioni Gikungu mu gisagara cha Bujumbura. Abasaseredoti babiri ba mbere b'u Burundi bakaba batiwe muri iryo banga itariki ya 19 ukwezi kwa Kigarama umwaka w'1925. Inkuru dukesha Alexis Ndayisenga, turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu akurikira. Ibwirizwa rikinga rikongera rigahana mabi afatiye ku gitsina ryashinzwe mu mwaka 2016 ntiritomora neza ibijanye n'amabi akoregwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni inziguro z'umushingwamanza yita ibijanye n'amabi afatiye ku gitsina, akabona ko abashikiwe nayo mabi mu bisanzwe bakingiwe muri rusangi. Mu gihe kuva itariki ya 25 kwezi kw'11 gushika itariki ya 10 kwezi kwa Kigarama ari kiringo iminsi 16 yahariwe gukinga amabi afatiye ku gitsina, uno mwaka icafatiwe ko ni gukinga amabi akoregwa abigeme n'amakenyezi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Alphonsine Bigirimana avuga ko amabi nkayo akozwe ariko ategerezwa guhanwa, agatanga akarorero nk'igihe umuntu akoresheje amasanamu y'uwundi muntu mbere yo kumucafuza canke kumugobera mu vya dashaka. Insiguro cane cane na Maître Alphonsine Bigirimana.
Amategeko akinga dufise n'amategeko akinga akingira abakorewe amabi ashingiye ku gitsina muri rusangi. Ugiye kuraba itegeko ryihariye kugwanya amabi ashingiye ku gitsina, turafisemo ikigabane cyo gukingira abakorewe amabi ashingiye ku gitsina. Nayo mabi rero muriko muravuga arimo naho biruko ntawe yakora ngo acagenda yijajara ngo ntiyohan oye. Hari ingingo ziri mu mategeko mpana vyaha zoshobora gushigwa mu ngiro zigakurikizwa. Nk'ubu umuntu afashe isanamu ziri mu bwambure ubwo umuntu wundi nk'ubu uragwaruka nigo rikora akoresha izimbuga cyane ziranababangukira gukoresha nk'ubu uhagize umuntu akoresha ifoto canke masanamu mu buryo bwa video agaheza akayasakaza urumva bamutejis abatoshekaje izina giwe abamumara maji mu bantu kukizombuga ni yindisi mugabo n'isi yose nukuvuga umuntu wese ashatse kuzijako ivyo ntanashobora kubigwa akabibona urumva rero mu gitabo c'amategeko mpanavyaha hariho ingingo y'amajana 264 ihana ikintu bita imputation dommageable bisa n'ivyo nariko ndavuga ikindi gishoboka kandi nanje maze kubona ku mwana w'umwigeme muri iyi minsi nuko bishoboka ko uwo mwana w'umwigeme ashobora kuba yaratanze amasanamu yiwe ayarungikira umuntu bakundana kumbure mu telefone hanyuma mugabo nibaza ko hageze igihe bakavana wa mwana w'umuhungu rero agacashaka kumumara amazi agacafuza izina giye bishitse akabikoresha agakoresha ayo masanamu kugira ngo avuge ati utangira iyiki tuvuge utemeye ko tugumana udahevye uwo muntu wagiye ngo mukundane wundi uteme canke umpevye utemeye ko tugumana na hata undi yobagiye gukundana na ubu arashobora guhanwa hakurikije ingingo y'itegeko mpanavyaha y'amajana 284 ihana chantage urumva barashaka kumuhana muri ubwo buryo
isanganiro
inami sumbi ingimba
ku isaha 6:33 tubandanye nana makuru twabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru icegera cyo urongoye runani rw'amashirahamwe y'abadandaza n'amahinguriro mu Burundi CFCB asaba ko leta ibicishije mu banki nkuru y'igihugu BRB yotunganya ukundi gusha iby'amafaranga mva makungu avuga ko kenshi abadandaza canke bene amahinguriro bayabura bagaca bayarondera ku isoko yo mu kinywa bibita marché noir mu gifaransa bigatuma baca bagira intambamye mu kazi kabo umushikiranganje wa mbere atanga inyisho mu guhimiriza abafise amahinguriro kongereza ibyo bahingura mu buryo ibiva hanze byo babike ibikoregwa mu gihugu byiyongere maze haboneke umwimbusho rwa hanze amafaranga mva makungu aheza aboneke ni mu gihe kuri wa gatanu Gitega hahimbazwa umunsi wahariwe umutangakori ni ku nshuro igira 10 ni inkuru tubaza Gerard Nibigira
Icegera c'urongoye runani rw'amashirahamwe y'abadandaza n'amahinguriro mu Burundi CFCB Deo Sibomana yasavye ko leta ibicishije mu banki nkuru y'igihugu BRB yotunganya ukundi gusha ivy'amahera mvamakungu kugira ngo ayabonetse bayasabikanye bose kuko ngo ari make ibituma baca baje kuyarondera mu isoko yirabura
abadandaza barabarahari baratewe mutimu mutimu hagaze n'ibijanye n'amafaranga mvamakungu ataboneka neza kuyaronka isigaye ari umuzi w'ibuye bigatuma kenshi baja kuyarondera bayadandaza mu kintu wabi ku giciro kirengeye ure igiciro gishikirizwa n'ibanki nkuru y'igihugu utyo bigatuma abadandaza bageze kumenyekanisha ibidandazwa bivuye hanze OBR ifatira ku giciro cha BRB hama hakabingorani kuko OBR ica ibasaba utanga ikondi rijanye n'inyungu batigeze baronka ku gugo homa twagira dusabe leta ibicishije mu banki nkuru y'igihugu BRB yotunganya ukundi gusha ico gisata c'amafaranga mvamakungu kugira ayabonetse asabikane ku meza ya bose eka ndetse higwe ukuntu tandukaniro ridasanzwe hagati y'abayaronka biciye mu banki nkuru y'igihugu n'abayaronka biciye ku basanzwe bayadandaza mu kinwabi
Mushikiranganje wa mbere Nestori na ntuye yishura asaba ko amahinguriro yogwiza ivyo ahingura hakaboneka umusesekara ushogwa hanze gutyo ya mahera mva makungu akaboneka ari menshi
Sare abafisa amahinguriro mwese kongereza umurindi bariko turaba rengene dushobora guhingura cyinshi dukoresheje ibivaka hanyene mu gihugu
gutyo haboneke ibyandenegwa mu mice yose bisubirize ije dusanzwe dusumira mu makungu turonke natwe umusesekara wo gushora hanze kandi turonke umusesekara waya mahera mva makungu uko iyo ushoye hanze winjiza amahera mva makungu ibiva hanze tubigabanye cyane
Umushikiranganje wa mbere akaba yasavye CFCB kuzoza iriratanga intererano mukurungika muri leta urwandiko rurimwo ingingo zoshigwa mu nteguro y'itegeko rigenga amahera leta ikoresha ku mwaka igitega Jean Nibigira kubgaraje isangani
Urakoze Gerard Nibigira tumananije no bijanye n'inkino abanonotsi b'u Burundi burukinogwa rwo gusiganwa atletisme nibararonka imusha bita visa zibemerera kwinjira ku butaka bwa America hazokinigwa ihiganwa ry'isi mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza mu nama ya bose isanzwe kuri wa gatandatu Sylvain Sengiyumva jejwe isata c'ubuhinga mu ishiramwe ry'urukino rwo gusiganwa avuga ko mu buserukizi bwa leta zunze ubumwe za America babasiguriye ko imva ruko u Burundi uri ku rutonde rw'ibihugu abanyagihugu bavyo batemerewe kwinjira muri America yizeza ariko ko babandanya basaba kwemererwa kuko bazoba baserukiye igihugu kurikira Sylvain Sengiyumva
muri federasiyo y'atletisme twariteguye abanonotsi bariteguye kandi twari dufite amahirwe menshi kuko ni higanwa iyo turigiyemo muri iryo higanwa no kuvuga ni ryo gusiganwa icyo bita cross country cyo rero hamwe biruka baca mu mayira mu mabarabara rero no kuvuga yuko twebwe twari dufite amahirwe cyane no muri kahise n'ahantu twigeze nuko abanonotsi b'u Burundi bashira ku kugero rwa gatanu ku isi muri izo nkino twariteguye rero nk'uko twamatubigira hariho abanonotsi rero ariko barimenyereza muri centre yitwa Tascani Camp muri Itali iyo niyo dukorana yaba kuko murabona ko dufite ibibazo bya infrastructure dufite ibibazo by'ibibuga rero niyo solution twari twatoye yuko turonsa abapartenaire badufasha byarabaye rero hamwe abanonotsi ariho bameze neza ariko ikibazo dufise gihambaye nuko baragiye barasaba visa hariya mu Roma kuko World Athletics no kuvuga ishirahamwe mpuzamakungu rya atletisme riratwereka neza ingene bigenda rikaduha ibikenewe byose bikaduha ama invitation hariya biranga byanse rero baca bagira bati nta kundi reka turabimwe na tura kuronderera ibujumbura bari ino rero baragiye barabima babereka yuko ngo badashobora kuronka visa kubera ngo Burundi uri ku rutonde rw'ibihugu bitemerewe kuja muri etasine Perezida Dongo mukuru w'ishirahamwe Perezida wa Federation Ambassadeur Kwizera Dieudonné yaragiye umenga rero canke hirya y'ejo arashikayo arababaza ati none ibi bintu nibiki bigenda gute ko twebwe dufise ibyangombwa byose bikwiye mbega ko etazini ikirategura ibintu mpuzamakungu za Los Angeles 2028 bizogenda gute ko muri ko muratuzibira ni bande baziruka rero inyisho barabuze inyisho babahakweri barabuze inyisho bamuha mugabo ubu ngo bariko baragerageza urumva yaciye atabaza muri World Athletics aravuga ati ibi bintu ntibyumvikana ibi bihugu bariko birabuzwa kwiruka gukina ni discrimination ubu rero ntawuzi ingena bigenda ariko bamubwiye bati genda tuzoguhamagara mugabo n'ukuri murumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane turindire hari naho Imana yadufasha bakisubirako kuko abategura inkino bobo ni ukuvuga komite d'organisation locale bobo bariko baragerageza bagwana
Sylvain Nsengiyumva jejuge isata cyo buhinga mu ishirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa atletisme mu Burundi kuri mikro ya Omer Nduwayo.
Amakuru yo mu makungu.
Mu makuru avugwa mu makungu mu karere ka Afrika y'ubuseruko tuyahere ku gihugu cha Tanzania aho igisata cha ONI citagateka kazi na muntu kinegura ko ububisha bubandanya kwibonekeza inyuma y'amatora yo muri ico gihugu mu kiganiro n'amamenyesha makuru kuri wa gatanu umuvugizi w'iyo komisari ari we Volker Turk yabonye ko indongozi z'ico gihugu zagumye zihohotera batavuga rumwe niyo leta uyavugira iyo komisari yabonye ko imyerekano itegwe ku munsi wa kabiri ku munsi w'ukwikukira kw'ico gihugu ca Tanzania yokwemererwa ko kwa atahungabanije umutekano iradiyo y'abafaransa RFI kandika ko inyuma y'indwi zitanu habaye amatora ngo nta biharuro vyerekana abishwe mu myerekano yabaye n'ingene bishwe nk'uko uwo avugira igisata ca ONU kiraba gateka kazi na muntu abivuga ku munsi wa kane abahinga ba ONU baharuye ko n'imiburiburi abantu amajana indwi ari bo bishwe naye amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike muri ico gihugu akavuga ko ari abarenga igihumbi iyo komisariya ikavuga kandi ku ingingo zimwe zimwe nk'ibyabujijwe kwigurishwa y'igitoro hamwe n'ibijanye no gucungera cyane amakuru ahantu wakumbuga ngurukana bumenyi bishobora gutuma indyane zibandanya aho mu gihugu cha Tanzania naye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo avuga ko naho amasezerano y'i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatewe ku mukono ingwano zibandanya muri Kivu yo mu Manuko mu gihe ayo amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo agarikiwe n'umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku munsi wa kane intambara zarabereye mu buseruko bwa Kongo aho ku munsi wa gatanu iradio ya Faransa RFI yandika ko hari abahitanywe n'izo ngwano batari bake kandi n'ibintu byononekaye mu burere bwa Kaziba Ruvungi na Mutarure uburere buri hagati y'igisagara y'ibisagara nako vya Bukavu na Uvira akabari hano ano makuru twari ko turabashikiriza aciye agarukira ingingo za rezi yagize abasaseredoti bishengero rya Katolika bakwiye kwama ari abatumwa urukundo mu kwigisha ukuri no kurekuriranira bafatiye mu bihe bitoroshe igihugu c'u Burundi caciyemwo akamo ka Musenyeri Bonaventure Nahimana umwungere wa diocese ya Gitega akaba n'uburongoye inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi mu birori byo gusozera yubire y'imyaka ijana iheze habonetse abasaseredoti babiri ba mbere mu Burundi ibirori bikaba byabaye kuri uyu wa gatandatu ku musozi wa Sioni Gikungu urunani rw'amashirahamwe y'abadandaza n'amahinguriro mu Burundi CFCB rusaba leta ibicishije ku ibanki nkuru y'igihugu BRB gutunganya gushasha iby'amafaranga mvamakungu kugira abadandaza nabe n'amahinguriro bayaronke byoroshe abarongoye urwo runani babisabye kuri wa gatanu igitega hahimbazwa umunsi wahariwe umutangakori ku nshuro igira cumi naye abanonotsi b'u Burundi mu rukino rwo gusiganwa atletisme ntibararonka impusha bita visa zibemerera kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahazokinigwa ihiganwa ry'isi mu kwezi kwa mbere umwaka uza mwumvise insiguro za Silver Nsengiyumva ajejwe igisata c'ubuhinga mu ishirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa naha makuru twari ko turabashikiriza aciye agarukira François Akimana yarabimuhungira bw'ivyuma tubashimire mwembwe mwese mwayumvirije ibindi biganiro birabandanya